ni ijwi y'America. Ijwi y'America yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muteze amatwi, twongere guha ikazi abariko baratwumviriza. Twatanguranye hamwe namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'America. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya, tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isaa 12 turabashikiriza umuziki. Nimutangure rero utangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu iki gihe.
Mwese nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankoso basuhuza, nijyo bagezaho amakuru. Muri Bangladesh abantu 56 bamaze guhitanwa n'inkuba muri iyi minsi ibiri ishize. Abantu bahiye ubwoba nyuma yuko kwa kane abantu 33 bakubiswe n'inkuba mu ntara 14 za Bangladesh. Kuri uyu wa gatanu abandi 23 nabo inkuba yabatwaye ubuzima. Hari kandi n'abandi bakomeretse uretse abo bahitanywe n'inkuba muri iyi minsi ibiri. Umunyafurika kazi mu buyobozi bwa FIFA, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru FIFA, hejo kwa gatanu ryashyizeho umunyamabanga waryo mukuru ni Fatima Samba Diouf Samoura. Ni umunyasenegali kazi, abaye umugore wa mbere n'umuntu wa mbere kandi ubaye umuyobozi ugiye kuri ubwo buyobozi bw'umunyamabanga mukuru wa FIFA utavuka ku mugabane w'Uburayi. Samoura afite uburambe mu muryango w'abibumbye, ariko nta bunararibonye mu mupira w'amaguru yafite cyangwa se yaba ajyanye mu buyobozi bwa FIFA. Cyakora perezida wa FIFA Gianni Infantino afite icyizere cy'uko hazafasha kugarura iryo shyirahamwe icyizere ku isi nyuma y'uko ibibazo bigaragaye bijyanye na ruswa n'ibijyanye n'imari. Infantino ati yagaragaje ubushobozi bwo gushyiraho amatsinda no kuyayobora, kandi yavuguruye uburyo imiryango itunganya neza akazi kayo. Ariko kandi icy'ingenzi kuri FIFA asobanukiwe ko gukorera mu mucyo no kubazwa ibyo umuntu yakoze ari inkingi y'umuryango uyobowe neza kandi utunganya umurimo wawo. Samoura azatangira akazi ke gashya hagati mu kwezi kwa gatandatu, nyuma y'isuzumwa rizakorwa na komite yigenga bareba ko yujuje ibyangombwa kuri uwo mwanya. Uwahoze hari umunyamabanga mukuru wa FIFA Jerome Varki wo mu Faransa yirukanywe mu kwezi kwa mbere kandi yaciwe mu mupira w'amaguru hiye cy'imyaka 12 biturutse ku bibazo bya ruswa. Umutwe w'abarwanyi bo muri Libani Hezbollah washyinguye umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru amaze guhitanwa n'igitero muri Siriya, aho uwo mutwe wohereje abarwanyi amagana menshi. Abarwanyi ba Hezbollah batwaye isanduku yarimo umurambo wa Mustafa Bafedine banyura mu mihanda yo mu majyaruguru ya Beirut bajya kumushyingura. Badreddine yarafite imyaka 55 yayoboye uwo mutwe w'abashiyite barimo kurwana mu ntambara muri Siriya. Yari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru wo muri uwo mutwe upfuye kuva Hezbollah yakwinjira muri ubwo bushyamirane hashize imyaka. Nta gutanga ibisobanuro, Hezbollah yavuze ko Badreddine yahitanywe n'igisasu cya rutura cyaturitse cyari kibasiye kimwe mu birindiro by'uwo mutwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Damas. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bigiye gufatanya mu kuyobora icyiciro gishya cy'ibiganiro ku bibazo bya Siriya ni mu cyumweru gitaha. Ibyo bihugu biragerageza kureba ukuntu ihagarikwa ry'imirwano ryagumaho, hakavugururwa kandi n'uburyo bwo gutanga imfashanyo. Cyakora kuba ingabo za guverinoma ya Siriya ziherutse gukataza biragabanya ububasha bwo kongera gutangira ibiganiro bya politiki bibonwa nk'aho ari bwo buryo bwiza bwo guhagarika intambara. Itsinda rigizwe n'ibihugu 17 bishyigikiye Siriya rizateranira mu nama i Vienne kuwa kabiri. Byitezwe ko rizasuzuma ibiganiro bya politiki byahagaze. Rizasuzuma kandi n'ibibazo biboneka mu kubumbatira ihagarikwa ry'imirwano ryemejwe mu kwezi kwa kabiri, n'uburyo ibyangombwa by'ubutabazi biva muri ONU bidatangwa buri gihe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama havuga ko amasezerano hagati ya Amerika n'ibihugu bitanu byo mu majyaruguru byongereye ubufatanye imbere y'ubushotoranyi bw'Uburusiya ngo kubera ko ibihugu binini byakwibasira ibitoya.
Mushimiye mugenzi wacu adushikije amakuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabana mukije gwaruka na mwebwe mwese bakunzi ibiganiro vyijwi rya Amerika. Abagabo bahuza ibitsina hagati yabo ntibitabira amahimiriza y'ukwisuzumisha umugera wa sida ku rugero rukwiye. Abagabo barenga ibice 64% kwijana ku isi bamenyesha ko batanyugwa n'impanuro baronswa n'abaganga iyo baje kwisuzumisha. Kukaba nkako abarenga ibice 27% bavuga ko bavuzi batabaho umwanya wo kuvuga ibijanye no guhuza ibitsina kwabo nkuko biri mu matohoza y'ishirahamwe ry'abaganga bo mu Bufaransa CRIPS yo mu mwaka wa 2014. Mu bihugu bishika 80 amategeko aracahana abagabo bahuza ibitsina hagati yabo. Akarorero nako mu gihugu cya Tunisia aho mu mwaka uheze umunyeshure wo muri kaminuza yakubaguwe n'abapolisi inyuma y'ukwagirwa n'icaha cyo guhuza igitsina n'undi mugabo. Ubutungane bwamuciriye igihano cyo gufunga umwaka wose nk'uko ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa kibimenyesha. Abagabo bahuza ibitsina hagati yabo barandura umugera wa sida kurusha iyindi migwi. Igisata citaho ibijanye n'amagara y'abantu bo mu gihugu cy'u Bufaransa Institut de Veille Sanitaire bamenyesha ko abagabo bahuza ibitsina bandura umugera inshuro zirenga 19 ugereranije n'iyindi migwi. Kubw'ivyo amashirahamwe agwanya igwirirana ry'umugera wa sida akwiye kwitaho by'umwihariko imigwi y'abantu bahuza ibitsina babisangiye nk'uko igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ku umugera wa sida kibihanura mu cegeranyo cyaryo cyo mu mwaka wa 2013. Tumenyeshe kuko abantu bisuzumisha umugera wa sida bikinga kuwandura. Ibitigiri by'abandura byaragabanutse ku rugero ruri hagati ya 20% na 25% mu mwaka w'ibihumbi 2014 nk'uko ishyirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kiracu uyu munsi turabira hamwe ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina hagati yabo. Kuri mikro ijwi ni rya Raisa Liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mu gutangura ikiganiro nyezina tega matwi vyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri komune Mukaza iri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro yijwi rya Amerika rutubwira inzitizi zokugwaho kugira abahuza ibitsina babisangiye bipimisha umugera wa sida. Ruganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda.
Radio nibimenyesha makuru vyayo boreka gushira hejuru amazina yabo bagiye kwisuzumisha kugira ngo aho babaye ntibabamenye.
Leta yokuraho bijya bihano kubera biragaragara yuko ibihugu vyinshi uramutse umenyekanye yuko uri umwomo sexuel ucuronka ibihano kaja mu gasho.
Harakwiye kushirwaho nk'amavuriro ko bigoye mu mico y'abarundi bakagenda ahantu hamwe babazi bakabasuzumiraho.
Nuko boshiraho abantu barerwe gutanga inyigisho kuri abo bantu nka kujya hasanzwe hariho n'abandi bigisha abantu banduye umugera biciye mu bundi buryo busanzwe nyine bwo guhuza ibitsina kujya nabo batabakumira usanga hariho n'imiti bagenewe guha abo bantu.
Boca bafata abantu bamwe bamwe bitore bakabigisha hanyuma nabo bakaza kwigisha abandi buke buke bashobora kujya kwipimisha ku bwishi umugera bakabona ukuntu amagara yabo ari karagenda.
Nuko abaganga bo bagirira ibanga kuri ubwo rero boreka kugira ubwoba hanyuma umuntu asanzwe ahuza ibitsina n'umugabo babisangiye akabivuga agashinga intahe akavuga ati je nanje ndimwo akanabwira n'abandi kuntu ibintu bimeze.
amareta ahamagarigwa gukura amategeko akumira abagabo bahuza ibitsina hagati yabo mu gihugu cha Uganda byatumye abipimisha umugera wa sida biyongera mu mwaka w'ibihumbi 2014 nk'uko igisata cishiramwe mpuza makungu ONU kijejwe kugwanya sida kibimenyesha vyongeye amareta ahanugwa kugira imigambi rashe ijanye n'ivyamagara y'abantu mu ntumbero yo gukinga umugera wa sida ku migwigeramiwe kurusha iyindi aha twovuga ugwaruka rusanzwe ruzibike mu bijanye n'ihuza y'ibitsina muri rusangi nk'uko ishiramwe OMS ribimenyesha ibice 30% by'ugwaruka rufise imyaka iri munsi ya 25 go mu gihugu c'ubufaransa ruhuza ibitsina nabo babisangiye ruramaze kugerageza kwiyahura bitumwe nuko rutitaweho nk'uko ONUSIDA ibandanye ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina hagati yabo tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Ivirankunda adutohoreza mu gisagara ca Bujumbura.
Ego mpereka no kwipimisha vuba cyane hagize ikindi gihe ndipimisha nsanga ni sawa.
Ukutemeregwa n'amategeko hamwe no gukumirwa by'umwihariko mu kibano ni mvo zituma abagabo bahuza ibitsina hagati yabo batoroherwa kuja kwipimisha umugera wa sida. Iyo ikaba inkurikizi yirandagata gico kiza mu bantu kuko bahuza ibitsina mu kinyegero batikingiye nk'uko amatohoza yakozwe n'igisata Peneles cyo bushikiranganje gamagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonya nganda sida avyemeza. Bamwe mu bagabo bahuza ibitsina hagati yabo bahitamo gushinga ingo n'abagore mu gutinya ikumigwa. Ivyo rero bigashobora gutuma yanduza umuryango wiwe wose mu gihe aba yaranduye nk'uko bivugwa na muganga Alphonse Nkunzimana arongoye igisata Peneles. Ariko rero bamwe muri bo bararengera inzitizi zotuma batipimisha ukwiyakira no gutsinda ubwoba biri mu vyafashije irakoze Brice batazira Maya aba mu gisagara ca Bujumbura kwegera ibigo bipimugera wa sida.
Ndina yakiriye ntangwane bifinzi nte naho bonda gute niyakiriye kuva kera cyane jewe Imana izigenze nzobaho nimba nduzo hinduka nka bubundi mugabo mu myaka iza sawa Imana nizo yabishaje maze kugira depista na urumva ingo bodobwa abandi bagende bayigire kuko ntibyoshye kona umuntu aguma se ubwo ndamujana kwipimisha.
Inyigisho zinyuranye zitumirira abahuza ibitsina babisangiye kwijukira kwipimisha ikiza sida ningira kamaro. Uwiyise izina ry'iyomekerano Desire afise imyaka 32 yemeza ko izo yumviye mu kigo ANSS zamufashije kwama yipimisha uko amezi 3 arangiye. Iyo ikaba inkurikizi yo kwama yiyubara kwama koresha gakingirizo gihe cyose awujije ibitsina n'uwo babisangiye ibintu biruko mu gihe hari n'abandi bifatira ingingo ubwabo yo kwitura ibigo bipima umugera wa sida. Akarorero n'uyu musore afise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza akaba ari mu mugwi w'abagabo bahuza ibitsina n'abo babisangiye.
Narabyumvisemo ko nkeneye kubigirisha kubera amenye amagara yanje ukuntu ameze nuko noca nifata mu nyuma yego cyandi pimisha kandi cyakanze neza.
Wowe birakorohera yuko ushaka gukurikira amagara yawe cyane cyane kwa mawipimishije mu gituzi ku mumiryango myinshi bashaka gukumira mwende mwebwe abantu
ageze mu buzima bwanje nta muntu numwe azaza kumbuza kuri tonshaka kandi ageza kwivuza kubera ndu muntu kandi sinashobora kwandura kandi ikiza kitagira umuntu gifata.
Uko ibintu biri bishobora gutuma umugira wa sida udatuzwa burundu mu bahuza ibitsina babisangiye. Cyo baciza nuko amahimiriza akangurira uwo muci yoshika no hagati mu gihugu. Mona ari mu bahuza ibitsina nawe wabisangiye asanzwe ajeje gisata kirawo ubuzima bw'abahuza ibitsina babisangiye mu runani ABS gwishinze kugwanya ikiza sida mu Burundi aterakamu avuga ati
acara gahanze hagati mu gihugu mu gisagara ari amashiramwe menshi ubunye asanzwe yatahuye yuko bariko baragwanya ikiza ruhonya nganda sida hari imigwi badakwiye gukimirwa akaba harimo uwo mugorero waba homosexuel bahuza imibiri basengeye ibitsina ariko hagati mu gihugu ntibirashikaye neza.
icigwa cyakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza honyanganda sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani cyerekanye ko abagabo bahuza ibitsina hagati yabo bari mu migwi itatu iz'imbere ni gufatwa n'umugera wa sida. Ibintu vyunyugwa nuko abenshi muri bo atabumenyi bafise buhagije bwo kwirinda umugera wa sida nk'uko Maya umwe mu bahuza ibitsina n'uwo babisangiye avyemeza. Ivyo abivuga afatiye ko we ubwiwe yamaze imyaka irenga itandatu atazi ko yokwandura ikiza sida. Ikigo RNG Plus cugwaruka rugendana umugera wa sida kirahakaryo abahuza ibitsina nabo babisangiye kungurana ubumenyi mu bijanye no kwipimisha no kwirinda ikiza sida. Nadia Ndayikeza ajeje igisata co kwakira abantu baje kwipimisha muri ico kigo RNG Plus aratuyagira uko baborohereza mu gihe babituye.
Iyo bafite ibibazo bibabakiye kwipimisha umugera wa sida baraza kugira ngo badusabe impanuro. Iyo bagize ivyo biyago babigira nga muri kigo cugaruka rugenda no umugera wa sida hama tukabakira kuko benshi bafite ibibazo byo kwipimisha umugera wa sida canke bijanye n'ingwara zifatira mu bimba vyirondoka.
Tumenyeshe ko igisata PNLS co mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida gitegekanya kugira amatohoza nyayo ku bitigiri vy'abahuza ibitsina babisangiye haba ku bagore n'abagabo mu myaka ibiri iri imbere.
Afrika abatori nyishu inyuma yo kwisuzumisha umugera wa sida mu bagabo bahuza ibitsina babisangiye ni bake. Ku gihumbi n'ijana na mirongo ibiri na batanu bipimishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abasubiye gutora inyishu z'ibipimo ntibarenga ibice cumi ku ijana. Imvo ni ugutinya kumenyeshwa ko banduye umugera. Ivyo biruko mu gihe umugabo umwe ashobora guhuza ibitsina n'abagabo bashika cumi atikingiye nk'uko biri mu cegeranyo ca ONU SIDA co mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda. Ubumenyi buke mu bijanye no kwandura umugera wa sida ni intandaro yo kutipimisha. Abagabo bahuza ibitsina babisangiye bo mu gihugu ca Nigeria bo bavuga ko umugera wa sida uwandurwa gusa hagati y'umugore n'umugabo nk'uko ONU SIDA ibandanya ibimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida kw'abagabo bahuza ibitsina hagati yabo, tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida PNLS muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Alphonse Nkunzimana ndabaramukije.
Ndabaramukije mahoro.
Byifashe gute mu bijanye no kugwanya ico kiza ca sida kubahuza ibitsina babisangiye?
Mbanze menyesha ariko batwumviza ko abo bantu mu Burundi ariho naho kuri ubu bihisha kenshi cyane cyane mu miji za Bujumbura, za Gitega, za Kayanza, za Muyinga. Ingene umugero ungana ngaha mu Burundi intambwe iramaze gutegwa kandi bimwe bishimishije uri ku rugero rwa kimwe n'igice kimwe kwijana. Birumvikana rero yuko duteza kugira imigambi dutumbereza kuwo mugwi w'abantu abagabo bahuza ibitsina n'abagabo, ariko abakenyezi bahuza ibitsina n'abakenyezi bagenzi babo nta biharuro dufise dushobora gukorerako.
Ko amategeko yo mu Burundi atorohereza yuko abo bahuza ibitsina bisangiye baja habona ayo matohoza mwayagize gute?
Muri iyo ntumbero yo kugwanya umugera wa sida turabarondera, twasanze naho ayo mategeko atakundira kuja habona bariho, nta mugwi n'umwe tugeza gusiga inyuma, bigira ingaruka ku gihugu twari ko turakora.
Abo twaganiriye bavuga yuko ico baciza ari ukuboronka ibigo vyiharije bishobora kubapima umugera wa sida.
Ibikorwa dukorera kwa muganga byugururiwe bose, ahubwo mbonereho ndabahimiriza ni byiza ko ubivuga kugira ngo tumenye ibyo tugukorera kandi tugufasha. Biratandukanye n'ibyo dufasha uwundi uwo muntu ageramiwe tubiteho kurusha. Ntumave mwiyumvira ngo amategeko azabafatira kwa muganga cyangwa agiri kwa muganga nta mupolisi ahari.
Biboneka ko bari ko bariyongera abo bahuza ibitsina babisangiye. Mbega nimwibaza yuko kugwanya umugera wa sida muri uwo muce bishobora kuba ikibazo gikomeye kitoroshe gutorera inyishu?
Rero ko hari abantu baguma bagwira kubera ko bahuza ibitsina n'ababisangiye kugira tuti ibyo rero byose uko bangana kose kandi ko bigemewe no kwandura umugera, turabe imigambi ibereye turwanye umugera wa sida no muri bo. Abatarandura tubigishe ingene bo witwa kwitwara,
bizere ko igisata murongoye rero kijeje kurwanya umugera wa sida ko kigiye kubashigikira bikomeye mu bijanye no kubarinda umugera wa sida.
Nako twanabitanguye turabitaho cyane.
Muganga Alphonse Nkunzimana ndabakengurukiye.
Murakoze cyane.
Bye.
ala ivira nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo yitwa baho ihanura kudakumirana yaririmbwe na nziza Desire
ni meza tanwe yo yanga nitwibagira kwikiza sida kigiye kutuma
Kibutsa bariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya America kuri micro muri kumwe na Raisa Liliane inamahoro turiko tuyaga kubijanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsi n'ababisangiye gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Mbaza ndakwishura
Nagomba ndababaze muganga none umuntu ashobora kwandura gute umugira wa sida canke izindi ngwara zandukira mu kugira imibonano mpuza bikina ku bagabo basa kugira ngo tumenye neza ingene umuntu ashobora kwandura
Abantu babiri bahuza ibitsina babisangiye baragwara ingwara ya sida ahubwo bo bandura ku rugero ruri hejuru kuruta hagati y'umugore n'umugabo rero aramutse agiziye mubonano mpuza bitsina kandi akikeka yuko ashobora kuba yaranduye ikintu cy'amberage nakugira no kwipimisha
mbaza ndakwishura
dufate nko kubagore n'abagabo bahoza ibitsina bafatwa n'ingwara zimwe zimwe twokwita za syphilis n'izindi zica mu bimba byirondo kubagabo naho cyanke kubagore gusa bahoza ibyo bitsina izo ngwara nazo zishobora kubafata kiretse sida
cyane gose hari kubahuza ibitsina batabisangiye eka nabo nyene bahuza ibitsina babisangiye izo ngwara zica mu bihimba byirondoka nka syphilis blenorragie eka n'izindi zose barazandura ku rugero rungana kuko nta numwe aba yakoresheje agafuko kandi barandukizanya ku bwinshi
mbaza ndakwishura
ko hari ingwara nyinshi dusanzwe tanduka mu mibonano mpuzabitsina kugihe ari umugabo n'umugore igihe ari umusigisorite naho izo zindi ngwara turi tumugira wa sida bazipima gute
izo ngwara barazipima kuko hari abaganga babinonosoye abo bita abaproctologue mu kubakira bakamenya n'ukuntu babakira na cane cane n'ukumenya ukuntu babasuzuma kugira barondere izo ngwara zikunda gushikira aba bakunda guhuza ibitsina kandi babisangiye
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyene muganga Munyana arashishikara kubanya insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
aba nashaka kubaza mbega muganga ko tuzi yuko abagabo n'abagore bahuza ibitsina hari udufuko twabigenewe mbega hoho abo bagabo hari udufuko twabatwaragenewe gukoresha
ico mumenya nuko tyo dufuko dusanzwe dukoreshwa ari twabakoresha nabo nyene kugira bikingire ingwara zitandukanye zica mu muhimba vyirondoka nta tundi tubagenewe bo nyene
mbaza ndakwishura
mwebwe nk'abaganga mwoba mumaze kwakira abaje babitura ngo kugira ngo mubarabire kuba baranduye
ego cyane hari abagabo bahuza ibitsina babisangiye bamaze kutwitura na cyane cyane aho usanga baranduye umugera wa sida umva yuko babikenewe yuko binjira mu ishyirahamwe bakabakurikirana bagaheza bakabashira n'ingona n'ingoga ku miti yo gupfupfaza kugira bwa mbere bagume bafise amagara meza baheze bashishikara ubuzima bwawo nk'abandi
iyo ntero mutuma n'indero nyabaki
Ganiro nikira cijwi rya America n'ubunyene muganga Anita arabandanya kwishura ibibazo gwaruka n'umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kwabo bagore bahuza ibitsina nagomba ndababaze ukungene bigenda yuko ata kindi kiva hanze bakoresha
nivyo yuko hari abagore bahuza ibitsina kandi babisangiye ariko hagati yabo barafise ibindi bintu bakoresha kugira basubirize ingitsina gabo hama baheze bashobora guhuza ivyo bitsina nkuko bavyipfuza
mbaza ndakwishura
mbega muganga twebwe ibyo bintu byo guhuza ibitsina ababisangiye twebwe iryo jambo ritubera rishasha iwacu Burundi mbeho hariho n'abagore boba bagira imibonano mpuza bitsina ari abagore gusa
guhuza ibitsina babisangiye hano mu Burundi si bishasha byamyeho ariko n'abantu muri rusange usanga babikora binyegeje kuko na cane cane hariho n'itegeko ryashizweho ribahana baramutse babafashe. Ibyo byose bigatuma bategera kwa muganga ngo baheze bivuze ku ndwara zozo baratigwara cyane. Ikindi mwomenya nuko nkuko hariyo abagabo ku bagabo, nuko hariho n'abagore bahuza ibitsina n'abandi bagore.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka. N'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo baho gahanura kudakumirana karirimbwe na nziza Desire.
Pourquoi les gens aujourd'hui font semblant de réaliser que tout ce monde nous avons le droit de respirer, peu importe le sexe, peu importe l'âge ou la couleur.
Oui, jamba banywanyi bacu. Umunywanyi wa mbere ni Désiré Niyuhire uwo kumuzinda yatwandikiye avuga ati ni kuki jewe atakwezi guhera ntafise kuribwa mu nda. Imiti y'inzoka bampaye ntacimarira. Muganga Anita, duhera umuco Niyuhire.
Désiré Niyuhire, ndabaramukije. Ubwa mbere nashaka kukubwira ko kuribwa mu nda ntibiva gusa ku nzoka. Kuribwa mu nda biva ku ndwara zitandukanye, kuko murazi ko mu nda hari ibihimba bitandukanye by'umubiri yacu bihari kandi bitari bike. Rero gadezi ndaguhanuye, egera kwa muganga umuyagire by'ukuri, hama nawe azoheza amenye ukuntu agukurikirana. Ari bipima gutuma agutume, ari imiti aguha aguhe, ariko nawe ushobora gukurikirana amagara yawe kugira umeregwe neza.
Muri benshi mwatwandikiye. Uyu ndi munywanya gira kabiri yatwandikiye ni Anita Nzisabira uwo kumutanga mu gisagara cha Bujumbura. Nawe atangura turamutsa, natwe turamuramukije. Yabajije igituma guma afise uburuhe budahera igihe cyose ari mu bihe by'ubutinyanka. Muganga Munyana, twishurire Anita Nzisabira.
Murazi yuko umukobwa n'umukenyezi iyo bari mu butinyanka batakaza amaraso, kandi murazi yuko burya hari urugero rw'amaraso umuntu akwiye kuronka mu mubiri kugira ameregwe neza. Rero kenshi na kenshi biramaze kwibonekeza yuko abakenyezi ari abantu bakarigwa mu gukama amaraso. Rero ibimenyetso bikunda kwibonekeza ni nk'ivyo byo kuruha, kuzungurirwa canke kumva ufise amagara make. Rero Ganita, icambere no guhanura nuko wokegera umuganga mukayaga akagutuma kwa rupimo rw'amaraso kwerekana urugero rw'amaraso ufise mu mubiri, wazoheza agutunganirize n'ingana n'ingoga.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye, twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno munsi uvuga uti aho akayabu katari imbeba zanika imirizo, bikubwiye iki?
Insigura yuko aho umuntu mukora atari abantu batonya bagomba kwishyira hejuru.
Bikubwiye iki?
Igico mbona atamuntu afata itegeko cyangwa ahanura abandi bagiye basanzwe ameze uko bigombeye, bashagomba kwiganzira aho hantu ko atamategeko baba bafise abafata.
Bikubwiye iki?
Aba kuvuga ko hagati y'uko rugo nta mategeko abahari, undi wese aca afata ingingo ashaka kugira ibyo yishakiye muri urwo rugo.
Bikubwiye iki?
Nkuko nko mu rugo ugasanga inarugo sihari, ugasanga nk'abana aho bari baguma bigira nk'ibyo bashatse byose kubera bazi iho abari.
Bikubwiye iki?
Akayabu katari imbeba zanika imirizo bisigura yuko ahantu iyo atamuntu ahari atanga amategeko, abantu bose bifata uko bashatse kubera atamuntu bafise abaha amategeko.
Arabitoye! Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsina babisangiye. Nshimiye Alain Ivira Nkunda yamfashije gutororoka nyamajwi, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku Ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikira ubutumwa bugufi kuri 68 73 88 71 canke kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na Raisa Liliane Inamahoro naho butaha. Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira. Isaha 10:00 turashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko twama tubigira iminsi yose kuwa gatandatu nk'aya mangu.